mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro by'ino mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Tumaze gushyingura abantu bagera muri 15 kugeza ubu ngubu turasanga hari abantu barenga 15 bapfuye abandi bajya kuri 80 b'inkomere barashwe ariko bakomeretse n'abandi dukomeza gukora imibare baburi birengero.
Uyo ni Mbangutsa Maombi Louis arongoye inkambi y'abanyekongo ya Kiziba ni murengerazuba bw'u Rwanda avuga ko abatari bake mu mpunzi zaho ikiziba atawuzi irengero ryabo nyuma y'imyerekano bamaze igihe bakorera ikarongi akoresha mijya onyu ryitaho impunzi HCR. Maombi Louis aragaruka kandi handi hato no kubitigiriza abanyeko vyabamenyekanye ko biciwe muri iyo myerekano muraza kuvyumva handi hato. Hagataho wahoze ari perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Nicolas Sarkozy afungishijwe icamaso icahogwa ni handi hato. Nainda biche kumasonga mukanya wahoze ari perezida w'Ufaransa Nicolas Sarkozy afungishijwe icamaso ahari kwasambishirizwa ahitwa Nanterre ni hafi y'igisagara cha Paris mu Ufaransa. Amakuru atangazwa n'ubutungane bwa Nanterre yemeza ko Nicolas Sarkozy ariko abazwa ku mafaranga yo kwiyamamariza amatora yiwe mu 2007 yoba yararonkeje bidaciye mu mategeko n'uwahoze ari perezida wa Libya Muammar Gaddafi. Abari kubakurikiranira hagufi by'urwo rubanza rwa Sarkozy bavuga ko na Brice Hortefeux somambike wa Sarkozy higeze no kumubera mushikiranganje intwari hagati mu gihugu nawe nyene ariko arasambishwa ariko we yidegenje kuri yo dossier nyene ya mafaranga amwe mafaranga. Abariko baburanisha Nicolas Sarkozy bashaka ko atanga ko umuco ni ayagera ku 500,000 vy'amaero wigeze kuba umunyamabanga mukuru wa leta y'Ufaransa ku ntwaro ya Sarkozy Claude Guéant yigeze kuronka kuri konti yiwe ya banki arungitswikiwe n'ishirahamwe ry'umwe mu bashingwamanza bakomeye ye muri Malaysia yaba Sarkozy canke uwo Claude bose bavuga ko ayo mafaranga atasana afitaniye niyo dossier ya Libya ayo Muammar Gaddafi yoba yarahaye Sarkozy bidaciye mategeko nta uyazi igitigiri. Nicolas Sarkozy yayoboye Ufaransa kuva mwaka w'2007 kugera mu 2012 inyuma yaho yaragerageje kwitoreza iyindi manda ariko bimuta ku amazi. Amashamwe ntamwe n'ibihugu bitanga imfashanyo bazo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazohura mu kwezi kuza i Geneve ku murwa mukuru w'Uswisse kugira ngo barondere rehamwe umuti ikibazo c'abanyagihugu bari mu bihe by'ubukene burenze muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ikinajya amafaranga angana miliyoni 13 z'amadolari yo gufasha abanyagihugu basinzikajwe n'intambara. Umukuru w'igisata kijeje imfashanyo muri ONU Marc Lowcock yabwiye inama ya ONU hijejwe amahoro n'umutekano ku isi kuno wa mbere kw'imfashanyo zikenewe ziyongereye inshuro zibiri mu mwaka uheze bitewe n'intambara ibera muri ico gihugu. Umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman yitezwe i Washington muri Nondwi ni mu gicuka kibi kiri hagati ya Arabia Saudite na Iran kibandanya ciyongera. Mohammed bin Salman ategekanya kubonana na perezida Donald Trump kuri uno wa kabiri. Trump akaba yamye yerekana ko ari ku ruhande rw'intwaro ya cami y'abasunit isanzwe itumvikana n'intwaro ya Iran yiganziwe n'abashit. Mu kiganiro yahaye televiziyo aha muri Amerika, Trump yagiranije umutegetsi wa Iran na Hitler avuga ko mu gihe Iran igihugu ca Iran coronka ikirwanisho ca nuclear, Arabia Saudite nayo yoca igikuri kira. Radio ijwi rya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no mu Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu muca ku rubuga rwa internet ya wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com nayo ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara muracumva atankomanzi mwe mutwumva muri mwikambi ya Kiziba mu gihugu cy'u Rwanda.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijuje Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabaheka za nshuti bakunze bijwi ya Amerika huyo buzi bw'ikambi ya Kiziba iri mu burengerazuba bw'u Rwanda buvuga ko kuva itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri nyene hamaze gushingurwa impunzi z'abanyekongo bashika kuri 15 abagera kuri 80 nabo akaba ari bo bakomerekeye mu myerekano bari bamaze iminsi bakorera imbere yahakorera ibiro by'ishirahamwe gitaho impunzi mu Rwanda HCR mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana yarabasuye bamubwira yuko hari nabo batazi iyo barengeye reka twumve inkuru yaduteguriye
Imibare yabishwe n'abakomeretse ntigeze ivugwaho rumwe kuva mu ntangiriro z'iki kibazo ubwo igipolisi cy'u Rwanda cyatatanyaga ikivunge cy'impunzi z'abanyekongo zasohotse inkambi ya Kiziba zikajya gukamika ku cyicaro cya HCR Karungi zahavuye ku ngufu z'igipolisi zihamaze iminsi 3 izi impunzi zasabaga gufashwa gutaha cyangwa gushakirwa ikindi gihugu kibakira kuko bavugaga ko mu Rwanda bafashwe nabi cyane ku buryo batanibona nk'impunzi
ubundi nimbe urimo wumva dusaba kuva ngo byibura tujanwe mu kindi gihugu turashaka kuja kuba impunzi kuko kugeza ubu ngubu iyo tubireba ntabwo turi impunzi ahubwo turi amateka y'amateka twe twabaye nk'igishoro turacuruzwa turi ibicuruzwa rero turashaka ngo byibura ko natwe twaba impunzi
Mbese turi ahantu sinzi niba twavuga ko turi kuzimo cyangwa se ko turi ku isi ni ibintu bikomeye twabuze icyo turi cyo twabuze agaciro twabuze umuntu duha agaciro ka kimuntu nta kuduheruka nta nako tugira buryo cy'umuntu afatwa n'ikimonyo kitafito ukibarisa
ababyeyi turarenganye dufite agahinda birababaje cyane bitene gahinda
dushaka kugira ngo tugire uburenganzira bwacu nikera dukandamizwa turananiwe nk'ababyeyi
nyuma yo kwirukanwa n'igipolisi ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri ku munsi wakurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPTOS badege yavuze ko
twari twatangaje imibare yerekana abantu 20 bakomeretse muri ibikorwa nkubwiye ushireho n'abapolisi 7 nabo bakomerekejwe n'ibyuma n'aya mabuye baterwaga ndetse hariho kubw'ibyago n'abandi bahaburiye ubuzima bagera kuri 5
Ku itariki 24 z'uko kwezi hashinguwe impunzi 8 mu irimbi rya birembo riri mu kagari ka Nyarusazi mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karungi byari mu bwiru bukomeye kandi abafite ababo bahashinguwe ntibaremera ko babashinguye kuko byakozwe mu buryo batemeye babihatiwe n'ubutegetsi
nta mihango yabayeho muri make isanzwe y'abantu baherekeza ababo
byagenze gute byakozwe bite byakozwe nande
byakozwe na leta wari umunsi w'umuganda abantu bashyinguwe n'umuganda ntago bashyinguwe n'ababo ntago twabashyinguye twe nge n'ubu ntago nemera ko nashyinguye muri umuntu wanjye ni umuhango nitabiriye mbona bari gusiba nk'uko no mu muhanda bacukura umuhanda bagakora tracement w'umuhanda uhari ureba bagaze ku ruhande muri umuntu wanjye nge ntago namuherekeje ntago namushyinguye
nyuma yaho HCR itangaje ko impunzi zishwe ari 11 ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba bwo buravuga kuretse ababuri wirengero bitazwi niba bariho bafunzwe cyangwa barapfuye abamaze gushyingurwa bamaze kuba 15 uyu ni bwana Bangutse Mahombilui uyobora inkambi ya Kiziba na mugenzi we bakorana muri komite nyobozi
nyuma yaho bashinguye 8 ku kibuye tutabashinguyeho mu bari barasiwe hano mu nkambi haza gupfa 3 aba 11 nanone ndetse tufite n'imibare y'abantu barenga 30 banyiri imiryango batazirengero birirwa bajya gusura ku magereza bagasanga ntabarimo yaba nabo ngaho 30 dutekereza yuko nabo bapfuye kuko ntabo twigeze tubonaho ariko amagingo yangaya tumaze gushyingura abantu bagera muri 15
kugeza ubu ngubu turasanga hari abantu barenga 15 bapfuye abandi bajya kuri 80 b'inkomere barashwe ariko bakomeretse n'abandi dukomeza gukora imibare baburi irengero
ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu minisiteri ishinzwe ibiza n'impunzi Midimar yasuye iyi nkambi mu rwego rwo kubahumuriza minisitiri Jean d'Arc de Bonheur uyobora Midimar yashyize mu majwi komite nyobozi y'inkambi ko ariyo yateje umwuka muri mu mpunzi zirenga ku mategeko biviramo bamwe muri bo kwicwa
bagaze hano rero ngira ngo ni izina rya guverinoma y'u Rwanda bamenyeshe ko twifatanyije namwe mu kababaro turabihanganisha uko mwabibonye ya hantu hose habaye ubuyobozi bubi ibibazo biravuka nka guverinoma y'u Rwanda rero twababajwe no kubona imbaga ingana nkamwe komite y'abantu bakeya ibagira inama mbi mukayumva
uhagarariye HCR mu Rwanda bwana Ahmed Babafol icyo gihe nawe yabwiye impunzi ko leta y'u Rwanda ari izifite mu nshingano kandi ko abifuza gutaha amarembo yuguruye ko ababishaka bafata inzira bagataha cyangwa bakijyana mu gihugu bashaka. Ashimangira ko HCR ntawe izaha imodoka imucyura cyangwa imwerekeza mu gihugu cya gatatu nk'uko impunzi zabisabaga. Imibare y'abafunzwe nayo ikomeza kutavugwaho rumwe. Polisi y'u Rwanda yari yatangaje ko abafunzwe ari 15 ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri, tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu. Uhagarariye HCR mu Rwanda avuga ko barimo gukurikiranira hafi abagera kuri 22 bari imbere y'ubutabera. Aba 22 ni nabo yobora inkambi ya Kiziba bavuga ko bizwaho bari nubwo kubasura bitoroha.
Uretse abafunguwe bari batubwira ko bari 34 bakarekura 12 bagasigara 22, ariko ubundi mu byukuri ntago tuzi neza niyo mibare niba ari ukuri. Mu byukuri ni ikibazo gikomeye.
Ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba bavuga ko hari abandi batazi wiyo bari, niba bakiriho ntibaza aho baherereye, niba baranapfuye ntibashyinguwe. Bunavuga ko bakomeretse batarimo guhabwa ubuvuzi uko bikwiye, kandi ko ubuzima bwarushijeho kujya habi kurusha uko byari mbere. Nakwibutsa ko iyi nkambi ya Kiziba ituwe n'impunzi z'abanyekongo zisaga 17,300 ziri mu Rwanda kuva mu 1996. Claude Ganza, Munyamagana, Ikarongi mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza Munyamagana, arakoze cyane kuri iyo nkuru yadutunganirije yo mu ikambi ya Kiziba mu gihugu cy'u Rwanda. Mugashaka gusubira kuyumva muje kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru avugwa mu karere turayabandanya. Urundi co kime n'ibindi bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko vyatsinze urubanza vyari vyitwariwemwo muri sentare nkuru y'uwo muryango. N'urubanza rwasaba uwo muryango kudasinya amasezerano y'ubudandaje hamwe n'ubumwe bwa Buraya. Umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Arusha Pierre Claver niyo nkuru aradusigurira.
Umugwi wa Tanzania barimo abagwiza tunga bitwaje basaba sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ko yobuza ibihugu bigize uwo muryango harimo n'igihugu ciwe gusenya amasezerano ahuza uwo muryango n'ibihugu vya Buraya mu vy'ubudandaje. Ayo masezerano azwi ku izina rya Accord de Partenariat Economique mu Gifaransa. Ubwo rubanza rwashingishijwe mu gihe hari ibihugu bibiri kuri bitandatu vyari bimaze gutera umukono kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa ata makori n'amatagisi birinze gusabwa. Abo bitwaje bavuga ko ayo masezerano yotuma ibidandazwa bivi Buraya vyuzura mu karere, maze amahinguriro mato mato akabura isoko, gutyo akugara agahomba. Maitre Nestor Kayobera aburanira Leta y'u Burundi niwe yashikije ijambo ku izina ry'abagenzi we.
Abanyarwanda barayasinye na Kenya barayashyira ku mukono, ariko twebwe abarundi twashyira ku mukono na Tanzania n'Ubugande. Ubu Tanzania rero yaritwaye avuga yuko basinyaye ayo masezerano banyanze amategeko, yo asaba yuko n'abatashyira ku mukono rero batashyira ku mukono. Twe twerekana yuko gushyira ku mukono amasezerano bivana n'uburenganzira bw'igihugu cikukiye, si umunyagihugu ataka kutwitwarira. Ariko cyane cyane aho twitwarira ko n'uburenganzira bwiwe atwitwarira ahagarika amategeko, kandi bibaye amategeko nico tumara twise nawe twiyemera ko yuko hageze gusoma amategeko ntiraba ngo n'umunyagihugu ntiraba ngo n'ungo ni leta nico tumara tuvuga kuti ara yarafise uburenganzira bwo kwitwara kutwara n'ibihugu, ariko natwe twari dufise uburenganzira bwo kwishura tukiregura.
Uwo mugwi w'abitwariye akarere ntiwaserutse muri sentare. Sentare yavuze ko ibaye inshuro ya kabiri batitaba kandi atamvo bashikirije. Maitre Nestor Kayobera yaciye asaba ko sentare yofuta ubwo rubanza kubera abitwaje basa n'abariko bakinisha sentare n'umuryango wose. Bagenzi we bamaze gushigikira ico cyumviro, sentare yavuze ko abitwaje batsinzwe impaga. Kayobera n'akanyamuneza kenshi ko batsinze urubanza arasigura igituma Burundi n'ubu budashobora gusinya ayo masezerano ateye impari.
Hari masezerano akavuga ati ibyo by'umushingamanza w'ubu ndavuze turabishyira turabikengurutse, hari mayo dusinze ndetse n'amagarama twakoreje akagerekwa gace kuri uyu muntu byerekana yuko abanyagihugu b'ibihugu byacu bateza gukirisha isenare cyane ngo akirishe ibihugu byacu bibaza yuko ari kuburiro. Cyo cyo mayo twebwe dusinze imanza nk'izi cyane cyane amasenare nk'aya mpuzamahungu biratunezera cyane ko bibura yuko by'ukuri inyungu za Leta tuzibikira twazibungabunga, ndetse nacyo umukuru w'igihugu amaze iminsi yerekana muri bya zigwa by'amaze iminsi atanga by'ukunda no kundisha igihugu abene igihugu. Murazi yuko igihugu cy'u Burundi cyashatse gutera ku mukono cyane cyane kubera yuko cyashafata ibihano, ntabwo cyari gufata gushyira umukono ku masezerano ari hagati y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko n'umuryango w'abanyaburayi cyane cyane muzi yuko bari barifata ibihano.
Abakuru b'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko baherukwa gufata ingingo ya nyuma kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati y'uwo muryango n'Uburayi. Bavuze ko igihugu kivyifuza cemerewe gutera umukono kuri ayo masezerano yamara ko atawushobora gusinya ku gatwe k'umuryango wose. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Ejo gya Amerika chatwandanize ikiganiro wanyu mu ntara kukiyago cabanye dini durikaze mgenzo wacu Diane Ndonse ibujumbura atwakira abatumire bari kumwe hama baduge kwijambo.
Muri kino gice kigira kabiri abatumire ni babandi Patiri Pierre Sengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura turabaramukije.
Mahoro neza.
Turi kumwe kandi na Pasteur Aline Ndiho kubgayo murongoye isengero Abundant Life ryo mu gisagara ca Bujumbura namwebwe turabaramukije.
Ego namwe turabaramukije.
Uwundi mutumire ni Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwebwe turabaramukije.
Turamukije turamusaba turi kumwe turamusaba natumviriza.
Tubandanya ikiganiro kivuga ku kibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye n'ukungana kw'igitsina aho no musi tuza gushimikira cyane cyane kubikogwa amategeko ararondera kunganisha abakenyezi hamwe n'abagabo ariko mwebwe murongoye amasengero n'amadini hari inyigisho zimwe zimwe muvuga zifatiye ku jambo ry'Imana zidashoboza abakenyezi guharanira uko kungana kwabo ivyo mwebwe mubivuga ku iki indongozi z'amasengero n'amadini.
Murakoze cyane. Aya mategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo yaje afatiye ku bintu badashima abagabo bakorera abakenyezi ibintu bibi byose umugabo akorera umukenyezi byo nta muntu numwe yobishima. Mugabo ntiyaje afatiye kuko Imana yaremye umugabo n'umugore. Ni nacyo gituma yo na mategeko y'abantu. Abo bantu bayazana ubu barashobora kuyahindura. Mugabo amategeko y'Imana yo ntazohinduka. Nijo gituma itegeko ryiza ryingira kamaro biza gisunga itegeko ry'Imana.
Ego ntabaciriyemo amategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo mu mvuga muti arikaza atabere.
Na muri kigwe ni jambo ry'Imana. Ajya ciye kubiri ni jambo ry'Imana ntazoshika. Muga muri kiboni jambo ry'Imana bazoyapanga kuburyo yibinyishye ku by'Imana yatunganije.
Mhm.
Ayo mategeko je nibaze yuko nabo nyine batashiraho bwa ngo umugore n'umugabo bangane, bo yashira bavuga ati umugore aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana, umugabo aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana, muga ntabwiye ngo baze kungana. Kandi bavuga bati igikorwa umukenyezi ashoboye akironke ata umugoye. Mugabo nibaze kuvuga ngo umugabo n'umugore ngo dushyire amategeko bateza kungana. Aho ni ibintu batazoshikako no kuri sino haba mbeshe. Bahabaza kwandika ibintu ejo bagasanga bihenze. Nibaza yuko naho byandika bitoshobora kwemezwa atabo byemeza. N'abakenyezi muri ubwabo bubona ko ibintu byaba bidashoboka. Muga kuvuga bati uburenganzira bafise babukoreshe uko buri. Icyo turacumbikanako. Muga uvuze ngo dushyire amategeko yuko ibi igitsina gore n'igitsina gabo biza kungana. Ivyo ntibishoboka tuzatugiye kubiri nuko Imana yaturemye.
Ariko kenshi bashiye bazana ivyo bintu byo kuringanira bavyita imaspasio. Kenshi usanga ari ibintu baba abari nka movement ariko bitari mu ijambo ry'Imana. Kandi ugasanga babikoze ntivyabubakiye ahubwo vyarabasamburiye. Rero kubw'ivyo ni vyiza ko mu rugo hoga umugo rutonde. Kandi agaciro k'umudamu karimo muri uko kuzuza umugabo. Mugabo nkongera nkagaruka kandi avuga nti mu bundi buzima bwa misi yose uko turera abana abahungu n'abakobwa tumenye neza ko atatandukaniro kuko ici jambo ry'Imana twizera twebwe ugiti cacu ntirishiraho ko umwana w'umuhungu asumba umukobwa hama no mu gutanga ubuzi naho nyene ntihabi ikintu gisa nico guhohotera kuko ijambo ry'Imana ntigemera neza yuko hariho igitsina gikwiye guhohoterwa kuko coba kigaragara nk'ikinyantege nke kuko kirasho kugaragara nk'ikinyantege nke ariko ari kinyenge mu nziko byo bita ibinyantege nke nko kuvyara naho gasanga n'ubuhizi nkuko bagiye bayivutse.
Uko kungana uko kumva yuko umukenyezi afise uburenganzira nkubwo umugabo afise muri kino gihe hariho abakenyezi erihaje nkuko mwavuze muti hari ibikorwa abakenyezi baba badashoboye abakenyezi bafasha mu kubaka bakaja kwikorera amabuye bagakoriza
n'ibitari byo kwirukanga.
Egome
kuri ibyo nagira mvuge ko ni zangabirano Imana yahaye ikiremwa muntu n'umukenyezi arimo arafise ingabirano Imana yamuhaye. Ariko icyo niko nashaka kuvuga kuri icyo nuko mu byo twigishwa n'ijambo ry'Imana Imana yatubwira iti n'intumwa zayitubwira iti hari ihe bizoshika hakaba ibintu byivyaduka ntarekuye ibihe biza biriko birashika ku mpera mu gihe ho bicuca duka cyo kuvuga ngo tubashire ku rugero rumwe ijana ku ijana nibihe biza biriko birahera nuko uvuga ko tuzatuga turagenda kubiri n'ibyo Imana yatwigishije nuko icyo riko ravuga nkuko mugenzi ko ravuga urira abana ubwa mpe tubanze tumenye ko abana batonya gushika ku myaka 8 umuhungu n'umukobwa ni gakwishwa no kubatandukanya mugabo amazi kurenza imyaka 8 kuduga niho bona ko umuhungu n'umukobwa bage gutandukana zumvikane ko no mu minsi ya mbere ubahaye indero zishaka kubazisa nta kibikirimo ariko kandi tumenye yuko no muri uko kwiyondera yo mu ntango hariho ibyo ugenda ubabwira kugira ngo bumve yuko hari ibyo bakwiye kubaha mu rutonde bibanye n'ukuntu mara umuhungu n'unda mukobwa niyo nashaka kugaruka koko cyane cyane tugaruka kuri ibyo by'ubuzi abantu kuri ntitwavye tubyitiranya hariho n'ibikorwa by'ingufu abakenyezi bafite ingufu turabizi mugabo tumugume tumenya yuko uwo mukenyezi tuteza kumukingira mu bintu bitari bike kugira ngo aguma afite akaranga kiye
yego
murakoze cyane ndamunganiye umuvukanyi n'umwana muri uko kumurera muri iyo myaka nyene ya mbere nk'uko abivuze umwana w'umuhungu yishushanya na se cyane cyane hagati y'imyaka 3 n'imyaka 6 umwana w'umukobwa yishushanya na nyina njye ituma nyina ni yifata nk'umugabo uwo mwana w'umukobwa azoca hako kwimvira ko nawe ameze nk'umugabo arikanga atari byo umwana w'umuhungu yishushanya na se ko twari tubivuze n'ivyo bitangurira ngaho nyene kuva abana bakivuka muzobibona murabo twana dutoyi nibasa biraboneka ko ari ibintu bibatandukanije nyagomba nkembandanya ikindi yabivuze uwo muvukanyi ukingira umukenyezi cyo nagomba mbwira abakenyezi imana yarabasize yarabaremye yarabahaye ibintu byinshi iyo bindi muri ko murondera rabiyo vyazananye murahe ntimuhave musanga ahubwo mugiye kwiyakagateka imana yahaye umukenyezi amaze poni ngoko kaziri kisaba ngo bisake
ariko none pati kuba umukenyezi yaba yugururiye kugira uburenganzira bwo gukora ibikorwa nk'iby'umugabo ashobora kuba akora cyangwa kuba umugabo nk'uko mwavuze ko abana baregwa bangana n'abakobwa umugabo agakora ibikorwa umukenyezi yashobora gukora kugira ngo nyine ashobore kumufasha muri ibyo bikorwa byo mu rugo cyangwa umukenyezi nagakora ibyo bikorwa bizana iterambere mu rugo bitumuganira mu buryo bakoresha bw'amafaranga ubwo nk'ibyo babiva nyene kuri ibi by'amategeko agenda aravuga ati umukenyezi n'umugabo akwiye kuronka ikibanza kingana ama bakabona kuduka nko mu Rwanda hari abakenyezi bavuze bafite ishyirahamwe rishyira amatara insinga z'amatara mu nzu bakaduga ku mabati bakabishyiraho iryo ziterambere ku bakenyezi byo kuzamura abakenyezi na mu gukora ibikorwa bingana n'ibyo bagaho
murakoze cyane ibyo bijanye n'ubumenyi bw'iby'umuntu yiga twabivuze biga mu ishuri imwe umukenyezi ashobora no kubimenya cyane gusumba umuhungu ageze kuja kubikora arabikora nk'ubumenyi afise
ariko aho hanze
arabikora rero ibyo bikogwa aca yibuka rero zangabirano z'umukenyezi wa muhamagara w'umukenyezi uburyo nk'ubu nkajewe yabana ni nk'umu bapanga amasaha y'umukenyezi umukenyezi afise umwana atararenze imyaka 8 imyaka 6 no muhaye amasaha yo gukora n'amasaha yo kuja kuraba umwana mu ino muretse ngo akora amasaha 28 kuri 28 kuko nobaye nishe kazoza kuwo mwana nuvuga umukenyezi rero arimo ivyo vyose umukenyezi no kwitaho no kubungabunga no gufasha no gutunganya ubuzima so kurekura ngo agende uko yumva ibintu acagenda abonye umugabo ariko aduga hariya mu kirere nawe ngo acaduga mu kirere kandi ari umukenyezi azi yuko niyaduze mu kirere yibongenzi ndishobora no gukikoroka
Pasteur hari nafite vuga kumbure birasaba kuvana n'ivyizegwa kandi turubaha ibyo umuntu yizera mu bijanye n'idini kiwe
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza inzwi gushika iza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ikiganiro kirabandanya Pasteur Aline ndiho kubgayo murongo isengero Abundant Life mwari muvuze muti abakenyezi kugira bumve ko bangana n'abagabo muti birava n'ukuntu baba bizera
twebwe ugiti cyacu ijambo ry'Imana ntamwe ribuze umukenyezi gukora ibyo bikorwa tunabiravye tubona nk'abakenyezi bashoye gukora igisirikare n'igipolisi nibaza yuko none bose twasanze abana babo barapfuye ingo zabo zarapfuye nimba ijambo ry'Imana ritabibuza twebwe twizeye hamba tugasanga mu ngo zabo barubatse neza kuko umuntu wese ashobora gushyiraho urutonde turaje nk'abadamu bubaka amazu turaje nk'abadamu batwara indege turaje nibaza yuko hariho abagore bazisambura atani ico bakora umugore akicara mu rugo atakaza afise amugasanga ahubwo yararusambuye atakora nibaza yuko iyo umuntu ari kavuga uko yishimikije ibyo yizera aha birakomeye n'ukuri kuko umuntu wese akwiye kwizera icyo Imana yibimubwira rero mu gihe nimba hari abantu bizera yuko tuvuge nk'igitabo je nizera kiratwereka abakenyezi bahagurutse mu rugamba kiratwereka abakenyezi mukenyezi ari mu migani Salomo yavutse mu migani 31 avuga ku mugore we twite ni femme vertueuse numudamu akerebutsa vyuka kare arara akora ibintu byinshi ariwe ngo mu rugo rwiwe nti haburi inyungu azana iterambere ry'urugo kandi kubona ko umukenyezi ngo umugabo acahagarara ahantu mu ikombe ry'abandi bagabo akavuga ngo hari abagore benshi ariko barusha bose
amubwira kabiri hari ibintu wavuze nyakwa mumenyesha makuru uti hari ibintu biri kubiraza bishashe ntubyo byo kubakanika oya hari ibintu ahubwo byinshi dusa nuko twibage mu gaza zahora kera nuko nkatwe turigishwa yuko twofasha abakenyezi bacu mu bikorwa barimo nta kibi na kimwe cyo kumufasha gukinjika nta kibi na kimwe cyo kumufasha koza umwana ni bikorwa bisanzwe bisaba gusa kubishobora kubikora kandi imbere yacu kera cyane gose n'intuma yaduhaye umuco kuri icyo yarafasha abakenyezi biwe yafasha abakenyezi byumvikane gufasha abakenyezi ni mu nshingano n'umugabo yoteza kugira nta kuntu umugabo yovuga ngo avuye mu kabare byo tumenyereye agashika avuga ngo mbega ko tarahije siko byategerezwa
mwebwe rero nk'indongozi z'amasengero n'amadini mubashigikira gute kugira ngo nyene ubwo bumenyi nk'uko pasteur Aline ariko arivuga ati ubwirikorwa nka byose bashoboye n'imbasho ati kuja gufata inkoho bakaja mu ishamba bakarasa nk'abandi bakagwanira igihugu ati ibikorwa nk'ivyo we bakarara rubunda ni kuvuga ariko nabo bashoboye bagumye muri ico kibanza nimba bigishwa kuguma muri bakavyara ama bakonsa abana nimuva ko baba ariko babandanya bacinyitswe
uya ntibabinisha
kuko
nibaza ko kuguma muhira no kuvyara kuko ibyo kuvyara iyo sinyinyigisha bakironka iyo ni ndemanwa kuvyara iyo ni ndemanwa kandi nta numwe ariko arayihindura aha ku isi nta numwe abishobora ariko ico tuvuga tuti tubahe inyigisho bamenye nubwo burenganzira bwose afite ko hari uburenganzira bwinshi bafise batazi babumenye buba ari bwanakurikirana kuko hariho abantu usanga nkuko bavye ngo bahohoterwa bagahotegwa mu bintu barafite uburenganzira ariko kandi bamenye yuko uburenganzira bafise hariho n'ubundi bwiwe yahoza gutangurira ntituze kwinjirana mu byo twashaka kuba tujejwe mugabo ibikorwa mu kenyezi ashobora abikore ku neza yiwe n'ineza y'urugo n'ineza y'umuryango
ariho umugore ashobora kuva ngakaja kudandaza canke akaja mu ishuri umugabo nawe ariko arakoresha king ama ubwo bumenyi bwose bakaza barahuriza hamwe bagaca batumbereza umugambi w'urugo rwabo ijya rero byuvuga ngo umukenyezi ni wo kusasa ngo umukenyezi ni wo kuryama ibyo wonye n'ubumenyi buke rero ntituriko dufatira ku bumenyi buke rero dufatira ku cy'Imana yategekanije
ijyo jambo ry'Imana nkuko muri ko murabivuga
nibyo harakenewe ko inyigisho zitangwa mu mice myinshi canke yose urashobora kuba ofise amashuri menshi impamya ubushobozi nyinshi mugabo bijyanye n'imibano ubizi ku bintu bike nkuko umuntu atage mu ishuri ashobora kuba azi ibintu by'imibano mugabo ibyo bindi byizo mpanya ubushobozi atabyafise byumvikane rero ko n'abantu tuvuga ngo twarize twace ku ntebe ishuri hariho ibyo tukwiye kwiga bijyanye n'ingene twe gufata abakenyezi bacu nibaze yuko abo bakenyezi bavuga ngo bashaka ko umugabo n'umugore bangana bafatira ku bantu babiri cyangwa batatu bamwe bavuga ngo umuryango ashobora kuba umwe agatukisha umuryango bahohotera abo babana bagashaka kuca bayifata muri rusange bafata akarore kuri bajya abandi benshi babanye neza bamuha agaciro kiwa akwiye na ruguru nk'uko ukora avuga ruguru na benshi ruguru bivanye n'imibereho inge n'ibimeze baca bashagwe na kuya ya nibutse cyo mvango amazi abaye makebegwe imfizi mugabe kibagira kwiyo mfizi kugira ngo amazi ariko make ari yateza kuba yavomye urumva siko turahumvikana agashaka kumenga bijya bike bibaye bigiye kuba gwiwe n'ubumenyi buke nko patire ko arivuga mugenzi ninga bikuye ko twigisha ku munsi kuko umuntu ateza kwiga kuva avutse gushika tumuze kwiga hajya kwiga kurangira uko umuntu bamuhambye niho aheza kwiga
ego reka tubashimire pasteur Aline ndiho kubgayo murongo sengero abundant life turabakenguruki
yego namwe mwakoze cyane kutwiyumvira
yego namwe bwe patiri Pierre Sengiyumva muri mu biro bijeje ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura namwe bwe turabakenguruki
murakoze cyane ndabakengurukiye ndashimiye nabo bavukanye twahuriye nga
yego twibutse abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga kubijanye n'ikibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye n'ukungana kw'igitsina Diane Ndonse narinda kiremesheje ndabakengurukiye
Diane Ndonse nawe tugushimire cyane kuri ico kiganiro waruhejeje kuremesha abashaka ko tubashikiriza ibitandukanye mushobora kutwandikira kuri radio yacu @gmail.com mwakoze nshuti bakunze mwariko muratwumviriza Diane nahaze twari kumwe kuri micro Innocent Kimenyi yashize hamwe amajwi hamwe na engineer Thomas yashikanye ahiwanyu twemi tuyifurize kuroranikwa